imwumve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi bibiri na 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro vyo kuri no saha. Bahaye ikaze mwese.
Umuntu akibaza tese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa ube protege.
Uyu ni umushinga mateka mu Rwanda avuga ku ngaruka mbi ibikorwa bya muntu birimwo ukubaka amazu bigira ku matongo yo kurimamwo.
Nk'uko muzanabibona ngira ngo mwitegeko twanabagejejeho ya property tax twashyizeho na incentive bishyiraho na punishment ku bantu bakoresha ubutaka bunini.
Uyu ni ministre Claver Gatete umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe ubutunzi avuga kuri icyo kibazo nyine cy'ibikorwa bya muntu biriko bituma amatongo yo kurima yaga. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ishyirahamwe ryo kwimba ubutaka Tanganyika Mining Burundi rigiye kwimba ubutare muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Mugume mwese ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane. Turayahera muri Zimbabwe. Ibisasu biturika bishika bitatu hamwe n'amasasu menshi vyarumvikanye iharare ku murwa mukuru wa Zimbabwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu nk'uko amakuru atangwa n'abavyiboneye abivuga. Abo babibonye bavuga ko ibyo biduga bya gisirikare hamwe n'abasirikare bazindukiye mu mabarabara kuri wa gatatu mu masaha yakurikiye haca baca bafata ahakorera radio na televiziyo by'igihugu. Abanyagihugu bo muri iyo micungararo bavuze ko mu gishingo cy'amakuru y'isaha zitanu z'ijoro televiziyo y'igihugu yavugije imiziki. Umuvugizi wa ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika iharare yabwiye ijwi rya Amerika ko mu mabarabara hasa n'ahatekanye kandi ko atabiduga bya gisirikare abona biriko biratembera. Ambasade ya Amerika yaburiye abanyamerika ibicishije ku rubuga rwayo rwa internet ko kuri wa gatatu boguma mu mihana yabo bagakorerayo. Bavuze kandi ko ibiro bya ambasade byugarwa ku banyagihugu. Abasirikare bafashe iyo radio bavuga ko bari mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano kandi bakamenyesha yuko Robert Mugabe ariho kandi atekanye ari mu minwe y'abasirikare kare kandi ameze neza atakimukomanga. Kuri wa kabiri umugambweza NUPF uri ku butegetsi wagirije umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto ko atubaha ubutegetsi inyuma yaho agabishirije ko igisirikare gishobora gufata mu minwe ibya politike. Iyo tangazo ry'umugambweza NUPF ryasohowe mu gihe hari ubwoba ko abasirikare bashobora gukura perezida Robert Mugabe ku butegetsi. Abasirikare rero bakavuga yuko mvo nimwe babona yuko bokura Robert Mugabe ku butegetsi bariko babikora ku mvo zo gucungera umutekano w'abanyagihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryagabishije Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ko ikwiye kugaba ntihungabanye uburenganzira bwa muntu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kuri wa gatatu kugira imyiyerekano. Biyamiriza ikirangamisi cy'amatora y'umukuru w'igihugu cemerera perezida Joseph Kabila kuguma ku butegetsi gushika mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019. Mu itangazo ryashyikirijwe ryo kuwa kabiri, Mamani Sidiku arongoye MONUSCO muri RDC yatangaje ko bafise ububasha bwo gukurikiranira hafi ibiba kandi bagatangana raporo ku ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu. Onisaba abategetsi ba Kongo kubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko biri no mwibwirizwa shingiro ry'ico gihugu. MONUSCO yibutsa kandi abanyekongo nabo ko bafise uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro byabo ariko ko bakwiye kwirinda ico cyose coza gihungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu. Abanyagihugu muri Australia baremeje ko igihugu cyabo gishyiraho itegeko ryemerera kubana abahuje ibitsina. Ibyo byavuye mu biharuro byashyizwe ahabona inyuma y'amatora yakozwe hakoreshejwe uburyo bwa posita. Abanyagihugu bari bamaze amezi abiri babazwa uko babyiyumvira ko ibice 32% by'imiliyoni 12 n'ibice 7 bitabye iryo tora baravyemeje. Ibyo byatangajwe n'ibiro bya Australia bijeje gutororokanya ibiharuro. Ariko naho abanya Australia benshi bashigikiye imibano y'abahuje ibitsina, iyo tegeko riracagoranye kuja mu ngiro kuko abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bico gihugu shikubu ntibarumvikana uburyo ryotangazwa nk'itegeko. Kuvaho ibyo biharuro bitangarijwe ku mugaragaro, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu bashikikiye iyo ngingo baciye bakoranira hamwe mu barabara bigina iyo ntsinzi. Hano muri Leta Zunze za Amerika abantu bashika bane barishwe na yabana batatu barakomereka. Inkomoko n'amasasu yatanguriye mu rugo arangirira ku ishuri ritoya ni mu burengero bwa Leta ya California ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bashikirije ko yarashe nawe nyene yaciye yicwa n'igipolisi. Ubwo bwicanyi buje bukurikira ubundi buherutse kuba haraheze iminsi 10 aho umugabo yitwaje inkoho yishe abantu 2026 bari mu rusengero muri Leta ya Texas. Muri Amerika kandi komite ijejwe ibibazo by'imigenderanire n'amakungu muri Sena ya Amerika kuri wa kabiri yarize kubasha bwa perezida w'igihugu bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda. Sena ya Amerika irakoranye kugira irabe yuko yokwaka ubwo bubasha perezida wa Leta Zunze za Amerika mu gihe habandanya kuba guterana amajambo na Korea ya Ruguru.
Urakoze ya Louise kumakuru dushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu CNC gihamagarira abagwiza tunga gushira imitahe mu itangazamakuru. Icyo kigo cemeza ko kigiye kurushiriza gufasha abamenyesha makuru n'ibinyamakuru mu byo bifuza harimo no kubakarihiriza ubwenge. Ibindi kuri inkuru mugenzi wa Cheloge Willy Kaneza.
Umukuru w'ikigo Sense Karenga Ramadan avuga ko yishimiye urugero itangazamakuru rigeze ko mu Burundi inyuma y'imyaka 25 iheze ikigatwara kibayeho. Atanga uturorero tw'ubwinshi bw'ibinyamakuru byashinzwe n'abarundi ubwabo n'ingene bakiri bato baheza amashure bahurumbi ico gisata. Kuri uyu wa mbere yari yakoranije abatwara ibinyamakuru n'ibisata byo kumenyesha makuru. Uyu munsi naho hari haramukiwe amenyesha makuru hamwe n'abahinga. Karenga haratubwira imvo nyamukuru yatumye hatunganywa indwi.
Bwa mbere twibukanye amategeko n'ukuntu amategeko agenga umwuga akwiye gukurikizwa mu ruhande rw'abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu no mu ruhande rw'abamenyesha makuru. Ubwa kabiri tusigurire abatari basanzwe babizi imirimo ya sense twisunze ibwirizwa shingiro n'amategeko. Hanyuma tukanamenyesha abanyagihugu yuko ku rwego sigipolisi cy'abanyamakuru kandi ni urwego ruri ngaha kugira ngo ruje hagati y'abanyagihugu n'abanyamakuru cyangwa hagati y'abanyamakuru hagati yabo bafitaniye ibibazo cyangwa hagati y'abarongoye inzego zitandukanye n'abanyamakuru. Ivyo byose ni kugira ngo no munsi rero tushobore kuvugana n'abarongoye ivyo bigo bitandukanye biguhanana no kumenyesha makuru n'abanyamakuru.
Abanyamakuru sense ishaka kubitaho kurusha
twebwe turi yemeje yuko sense izofasha abari bo bose abanyamakuru ibigo byanyu byifuza guteza imbere umwuga no kumenyekanisha Burundi kugira ngo natwe tujye mu bandi. Icyo nizeye nuko benshi muri mwebwe turabona ko benshi nabize kandi bakunda umwuga kandi bagerageza gukora tushize iruhande n'ingorane mu fise turabiye mu bindi bihugu. Ingorane zirahari z'uburyo, ingorane z'ukugenda gukarisha ubwenge zirahari kandi niyo ntumbero ya sense ifise kugira ngo tubafashe namwe muwa mufise imigambi mutwegere kugira ngo tubashigikire kugira ngo iyo migambi ije mu ngiro.
Mukurindira kwija mu ngiro mukuru wa sense asa n'uvunira akagoha abagwiza tunga.
Benshi rero ntibazi yuko umwuga wo guhanana no kumenyesha makuru ari gisata kikomeye kirashobora no kwinjiza amafaranga neza kirashobora no guteza imbere abantu nicyo tukiye kwijukira rero muri umwaka uzoza kugira ngo bamenye cyane cyane abadandaza abagwiza tunga bamenye yuko iki ni gisitate gikwiye gushigikirwa abantu bagashira mu mitayi nkuko bashira mitayi mu bindi bintu byo kudandaza bamenye yuko mu gihe tukishije amatangazo mu maradio no mu mateleviziyo bamenye yuko tuko turagira ibiganiro mu maradio no mu televiziyo bituma ibintu bimenyekana cyane cyane ko turi mu karere ka East Africa turi mu karere ka Komesa bose bakeneye yuko bamenya ibyo Burundi n'abarundi byo bakora nuko uvuga turafite byinshi cyo kudandaza mfatye nko gisata gusa cyuri rimi rw'igifaransa Burundi nico gihugu cyonyene tuvuga yuko kiri imbere mu bintu by'ururimi rw'igifaransa abantu b'abarundi bakuye kuja muri East Africa kuja kwigisha tubigisha barabura akazi urabona ko akazi karashobora kuboneka ariko nta numwe mu matangazo kenshi mu mwandika cyangwa muvuga ni bakeshane babivuga
karenga hanemeza kwitegeka rigenga itangaza makuru mu Burundi ritazohindurwa nkuko anugwanugwa mu minsi heze
nta kintu nakimwe kijanye n'ibihano by'abanyamakuru tugira dusubiremo turafise amategeko agenga umwuga amakosa y'umunyamakuru ntagihanishwa amategeko yo guhanahana no gutangaza amakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho twemeza mu nama nshingamateka ibwirizwa rishasha riha uburenganzira umunyamakuru gutangaza no kurondera amakuru akayananerekana ku masanamu cyangwa yakacisha mu iradiyo cyangwa akayandika ata nkomanzi ibyo bintu ntibigi subira inyuma umunyamakuru arekuriye kuvuga amakuru yarondeye yatohoje akaba nafise uburenganzira bwo kuyavuga no kuyandika mu gihe ataswaganya nta mugambi n'umuhari wo guhanisha kurusha cyangwa wo guhasha kurusha kirese bariya baterekwa demokrasi batazi icyo ari cyo kuvuga amakuru no kuyandika kandi turazi ko muyifitiye amategeko twita code d'etique deontologie mwebwe nyene muyipangiye amategeko yanyu akaranga mutima kanyu niko mukurikiza mujye mugakurikije ndikari kubiri n'amategeko
ikigo sense kijejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi gikubukira ibiro vy'umukuru w'igihugu abagitwara baganwa n'ingingo ya president bamwe mu banyamwuga bakunze gusaba ko abatwara sense botorwa n'amenyesha makuru bwabo kuko bibaza ko badashobora kugira ubwigenge bwuzuye mu gihe baba bagenywe iyi ndwi yahariwe sense izorangira ku munsi wa gatanu hatanga udushimwe ku binyamakuru vyanditse ku nyungu z'u Burundi mu miryango itandukanye yo mu turere burimwo Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radio ijwi rya Amerika radio yanyu
kubitire mu Rwanda inama nshingamateka ivuga ko ibikorwa by'ubwubatsi bigenda bituma amatongo yo kurima abura umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
kuri iyi nshuro abategetsi mu nzego zitandukanye baragaragaza ko ari ngombwa gufata ingamba zihamye kuri politiki igamije kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda barahuriza ko kuba ubuhinzi n'ubworozi bikorerwa mu Rwanda bigomba kuva ku rwego gakondo bigashingira ku ikoranabuhanga riteye imbere ni gahunda ubutegetsi bwihaye mu myaka itandatu iri imbere buravuga ko ari ubuhinzi n'ubworozi bugomba gushingira ku bushakashatsi no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rugamba rwo kongera umusaruro buso bukoreshwa no kurwanya ubukene n'inzara izo kimwe n'izindi ni ingamba zasobanuwe na ministre w'ubuhinzi n'ubworozi madame Gerardine Mukeshimana na mugenzi w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete mu nama nyunguranabitekerezo yabahuje n'abadepite ndetse n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku kigomba gukorwa mu kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi abadepite benshi bakunze kugaruka ku kibazo cy'ubutaka mu Rwanda bugenda burushaho kubiyanga umunsi ku wundi aho kwiyongera ibikorwa bya muntu basaba ko ubutegetsi bwagira icyo bukora
ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi byose tubikorera ku butaka ariko iyo urebye sinzi niba ubutaka dukoreraho iyo mirimo y'ubuhinzi buzwi kukubona hari ibikorwa bigenda bisatira bwa butaka twari dusanzwe duhingamo hari inyubako usanga bwa butaka twabonaga umusaruro munini burimo gusatirwa ni namazu ndetse n'ibindi bikorwa bya muntu akibaza tese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa bube protege
imyubakire nayo iri mu kintu kigenda gifata umwanya munini ubutaka bwinshi cyane kandi ubutaka bwacu nibuke cyane
Kuri izi mpungenge z'intumwa za rubanda ministre w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete yavuze ko ubutegetsi bwatangije gahunda ihamye yo kugenzura no bushishoza imyubakire kandi ko bizatanga umusaruro
nk'uko muzanabibonangira ngo mwitegeko twanabagejejeho rya property tax twashyizeho na incentive bishyiraho na punishment ku bantu bakoresha ubutaka bunini nk'uko twese twubaka gahundi iyo bakoreshaga ubutaka bunini wasangaga benshi nta n'ikintu kinini cyane bishyura ariko ubu noneho twabishyize no mwitegeko nimwe muzaritora kugira ngo noneho umuntu gufata ubutaka bwo kubakaho bunini uko ubukoresha nanone biraguhenda
ubuhinzi bushingiye kuri gahunda kuhira imyaka aho guhanga amaso ikirere n'imwe muzifatwa nka nkingi za mwamba muri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere mu myaka itandatu iri imbere ni gahunda bamwe mu badepite basanga ikiguzi cyayo nabwo kitakigondera buri wese ariko bagatanga inama ku butegetsi bwabanza gushishikariza rubanda gufata amazi y'imvura bavuga ko n'ubusanzwe apfa ubusa bagombye kuyakoresha mu buhinzi n'ubworozi
amazi turayatinya aho kugira ngo tuyegere tuyafate kuyatinya rero nide ntabwo iyo culture yo kumva yuko amazi ashobora gukoreshwa no kuyafata muri attitude yacu nayo turayigaragaza nkumva rero iyo irigasi yo kugira ngo tuyivuge ni energy niduhingisha tuvuga ngo tugiye kuzamura amazi dukoresheje electricité ntabwo tuzaba competitive ku masoko
Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Madame Mukeshimana asobanura ko iyi gahunda yo gufata amazi y'imvura nayo yateganijwe
ubundi iriya gahunda yo kuhira ku buso butoya n'iriya myobo yo gufata amazi bakayashyira mu mashitingi nk'uko mwabigarutseho akagenda yuhira imyaka ku misozi iyo gahunda irimo twayifatanyaga na Minirena kugira ngo igende ikura iriya gahunda yo kuhira ku buso bukeya butoyo ifite nahunganire nini kuko yunganira kugeza kuri 50% kizashyirwamo imbaraga muri iyi strategic plan ni ukugira ngo bigere ku bantu benshi cyane abantu bagende bayimenyera bayimenye bayikoreshe nicyo kinini kizongererwamo
imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare igaragaza ko 2012 2016 abakene mu Rwanda bari kuri 39.1% abategetsi barasobanura ko mu 2024 kuri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere abakene bazagabanuka kugera kuri 21.8% bakifuza ko bagera kuri 15% igihe ibintu byagenda neza Irivugurura ry'ubuhinzi n'ubworozi rigamije kurwanya ubukene, kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa. Ubutegetsi buravuga ko mu myaka 17 ishize bwashyize ingufu zidasanzwe muri gahunda yo kuhira imyaka kuri hegitari 48,500 kandi intumbero nuko mu myaka 6 byakwikuba kabiri. Kugeza ubu muri hegitari 1,300,000 z'ubutaka buhingwa Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yarwanyije isuri ku buso bwa hegitari 190,000. Imibare itera bamwe mu badepite kuyishidikanyaho
iyo ufashe n'ubutaka buhingwa butageze kuri 1,500,000 ibirenze 60% kuko iyo umuntu agiye mu rabona za terrasse ziriho nkibaza iyo mibare kuri minagomba kubibona isohotse hano rwose ugombye guhagarara hano hejuru nkabona imisozi ariko iteye ariko iyo mibare nibyo
magingo ya imibare igaragaza ko abanyarwanda babarirwa muri 70% batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi kandi uru rwego rugira uruhare rwa 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere mu myaka itandatu iri imbere irabarirwa muri $2,270,000,000 z'amafaranga intumwa za rubanda zisaba ubutegetsi kwigana ubushishozi bwimbitse iyi politiki kugira ngo izarusheho gutanga umusaruro akabagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali
tuve mu Rwanda dukubitire yarusha sentare ya Afrika ijeje kubahiriza gateka kazi na muntu yashize ahabona umugambi w'ibikorwa byo mu myaka 10 iri imbere mu byaha bishasha igiye guhana hiyongereyemo icaha cyo kutubahiriza amabwirizwa shingiro mu bihugu vya Afrika. Iyo sentare ivuga ko iyo ngendo ihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu kuko hari gihe hadukamwo ubwicanyi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha arabidushikiriza.
Umugambi w'ibikorwa bizorangurwa na sentare ya Afrika ijeje gateka kazi na muntu mu myaka 10 iri imbere ni burimwe ibyaha bishasha bizohanwa n'iyo sentare. Iyo sentare yatangaje ko ivyo byaha byari bisanzwe biri mu masezerano hamwe n'amategeko mpuzamakungu akingira gateka kazi na muntu ariko ko bitari bwaronke aho biburanishirizwa muri Afrika. Bimwe muri ivyo nk'uko bivugwa na Maître Ibrahim Khan umuhinga yashize ahabona uwo mugambi w'imyaka cumi n'ivyaha bijanye no kutubahiriza amabwirizwa shingiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ivyo ngo bishobora gukogwa n'abakuru b'ibihugu batowe canke abatembagaje ubutegetsi, hakiyongera ko kunyuruza abantu n'ivyabo mu mabahari bakicwa canke bakagigwa imbohe, ico bita piratri mu Gifaransa.
Les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Ati ni nko guhindura ubutegetsi bitubahirije ubwirizwa shingiro canke guhindura iryo bwirizwa shingiro nyene habonyanzwe ayandi mategeko mpuzamakungu akingira agateka zina muntu. Amasezerano ya Afrika agenye ntwari bereye atekanya ko bihanwa n'amasentare. Ubu rero bashimye ko ibasentare yubahiriza agateka kazina muntu. Abatembagaza ubutegetsi ejo bashobora kwisanga bariko barakurikiranwa n'iyi sentare. Ico kime n'ivyaha rero byo kujya biturire ku rwego ruhambaye ibijanye n'ubusuma, ubwicanyi no kunyuruza abantu bibera mu ibahari hakoresheje ubwato, ico bita piratri muri za Somalia, Guinée n'ahandi.
Puisse être jugé par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.
Namubajije nimba iyo sentare bizoyorohera guhana ivyo vyaha, nawe yishura ko atakidashoboka. Atanga karorero k'ibindi vyaha bikomeye bimaze guhanwa n'iyo nyamwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 no muri Sierra Leone.
Ce n'est pas impossible. Pendant très longtemps on avait pensé que
nana kime kidashoboka. Kuva kera abantu bari bazi ko hari byaha n'ubwicanyi bikomeye bitazohanwa, ariko siko bikiri. Rabahanyane hafi yacu abantu bakoze ubwicanyi niho nyabwoko mu Rwanda no muri Sierra Leone. Hari abantu bakomeye bafashwe batabwa muri yombi, ubu bafunzwe kubera uruhara babigizemo. Intumbero nuko havaho kudahana ibyaha. Hari n'ikintu nshaka izoburanishwa n'iyi sentare gikomeye cerekeye amashirahamwe akomeye ku isi aza kwiba ubutare n'inzahabu muri Afrika nko muri Congo, canke agakoresha imigwi y'abagwanyi mu ntambara kugira ngo basahure inzahabu. Abatwara aya mashirahamwe bashobora guhanwa. Icyo dushaka ni uko bitakuma amajambo gusa, ahubwo bijya mu ngiro.
Ce qu'on ne veut pas c'est que ça soit théorique, il faut que ça soit pratique.
Nawe biruko ishigwa mu ngiro y'ingengo zishobora gufatwa n'iyo sentare ni kibazo gikomeye nk'uko byemezwa n'utwari yo sentare nyafrika umucamanza Sylvain Ore.
D'inexécution des décisions de justice de la cour.
Ati ngingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye. Ati nyinshi ntizishigwa mu ngiro. Ati kubera ubu bikurikiranwa n'abakuru b'ibihugu twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo nk'icyo twakwita umuguhoraho wigenga. Iyo sentare yerekana ko imaze kwakira imanza zirenga 130 mu myaka 10 imaze ikora, 32 muri zo nizo zimaze gucibwa. Ibihugu 8 vyonyene nivyo bimaze gutera umukono ku masezerano yemerera abanyagihugu bavyo hamwe n'amashirahamwe yigenga kwitwara muri iyo sentare. Muri ivyo ico mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni kimwe, Tanzania ari naho iyo sentare ikorera. Pye Clave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo. Ikiganiro cy'uyu munsi twagitegurwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubucakara bw'abirabura bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 bwahaciwe burundu n'ivugurura ry'itegeko nshinga mu 1865 bwamaze rero imyaka 246. Urugamba rwanyuze mu nzira nyinshi. Abantu benshi bakoresheje inzira z'amahoro, ariko uwitwa John Brown we yabonaga ibyizo nzira z'amahoro ari ibigambo gusa. Kuri we icyari gikwiye ni ingufu akarwana. John Brown yari umuzungu, yavukiye mu mujyi wa Torrington muri leta ya Connecticut mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa gatanu 1808. Yakuriye mu muryango wanga ubucakara urunuka. Ubugome no kwica abacakara yabonaga byamuteye kuba ikigomeke. Bityo mu 1837 John Brown yatangaje mu ruhame ati, ndahiriye imbere y'Imana n'iyi mbaga ko guhera ubu ubuzima bwanjye mbweguriye burundu kurandura ubucakara. Nyuma yashinze imitwe yo kurwanya ubucakara, imitwe yabaga igizwe n'abazungu n'abirabura batorotse bashebuja. Muri ababirabura harimo umugore wabaye icyamamare Harriet Tubman. John Brown yamuhaye akazi n'akakabyiniro ka General Tubman. John Brown n'abayoboke be bagabye ibitero bitandukanye mu ngo z'abazungu bari bafite abacakara. Ingabo z'igihugu nazo zabagabyeho ibitero byinshi, buri gihe bagashobora kwirengera bakabyigobotora. Izo ntambara zose murabyumva namwe zahitanaga abantu. Ku itariki ya 16 mu kwa 10 1859, John Brown yateye ububiko bw'intwaro z'ingabo z'igihugu ahitwa Harper's Ferry muri leta ya West Virginia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe n'abayoboke be 21 bari bagizwe n'abazungu 16 n'abirabura 5. Bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya 21 na 49. Bari bafite umugambi wo gusahura imbunda 100,000 n'amasasu yazo bakaziha abacakara babirabura kugira ngo batangire urugamba rwo kwibohora. Bigaruriye ubwo bubiko agahe gato, noneho abaturage babwegereye barikusanya nabo barabatera. Ingabo z'igihugu nazo zahuruye vuba vuba cyane ku bwinshi ziyobowe na Colonel Robert Lee, barwanye umunsi n'igice. Ku ruhande rw'ingabo z'igihugu n'abaturage hapfuye abantu 4, hakomereka abandi 9, naho ku ruhande rwa John Brown 10 baguye mu mirwano barimo n'abahungu be 2, 5 babashije gucika, naho 6 na John Brown wa 7 ubwe wari wanakomeretse batawe muri yombi. Urubanza rwabo rwamaze ukwezi, bose bahamwe n'ibyaha baregwaga by'ubuhotozi, ubugambanyi n'ubwigomeke. Bakatiwe urwo gupfa maze ku itariki ya 2 ukwa 12 1859 banyongwa mu ruhame bamanitswe ku mugozi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. John Brown yanyonzwe afite imyaka 59 y'amavuko. Umurage we kugera n'ubu kandi hashize imyaka 156 nturavugwaho rumwe nk'uko Dennis Fry yabibwiye Ijwi rya Amerika. Dennis Fry ni umuyobozi w'ikigo ndangamurage cy'igihugu cya Harper's Ferry, hariya rero John Brown yigaruriye amasaha make.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely,
Dennis Fry aragira ati, hari abavuga ko John Brown yari inyamaswa umuterabwoba, naho abandi bemeza ko ahubwo ari intwari y'igihugu. Umuryango wa John Brown washyinguye umurambo we mu isambu ye. Kuva mu 1895 Leta ya New York yahashyize mu mutungo wayo bwite ihahindura ikigo ndangamateka cy'igihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye rwose, murakarama.
Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe tukashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi, ndabifuriza umunsi mwiza no kubandanya kumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.